Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radio yanjye.
Leta ifata kiriya kigo nta deni nta mwenda na mutoya cyari gifitiye Leta, kandi noneho niyo uhaba ukurikije ko ari bo bagihagarariye, ari bo bakira amafaranga yacyo bakayakoresha, baba baraburishe.
Uwo ni umunyemari Tribert Rujugiro avuga ku kigo cye cyafashwe na Leta y'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse ndayikengurukiye agiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Waramutse neza Alphonse.
Mwaramutse neza Eugenie, mwaramutse neza mwese muriko murakwirikira ano makuru. Amakuru mbere reka tuce tuyahira no mu Rwanda. Muri ico gihugu, ikigo c'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, Rwanda Authority Revenue, giherutse gusohora urutonde rw'abahiraniye Leta. Ico kigo categetse abari kuri urwo rutonde rwose kuba bamaze kwishyura umwenda bahiraniye Leta y'u Rwanda imbere y'iminsi indwi uhereye ku itariki ya 24 z'ukwezi k'umunani. Murwizatunga Tribert Rujugiro ari kuri urwo rutonde. Mu biganiro yagiraniye na mugenzi wacu Eli Rwema, uyu munyemari yavuze ko ata mwenda n'umwe afitiye u Rwanda.
Nanjye nabibonye mu kinyamateka, birantangaza cyane kuko Leta ifata kiriya kigo nta deni nta mwenda na mutoya cyari gifitiye Leta, kandi noneho niyo uhaba ukurikije ko ari bo bagihagarariye, ari bo bakira amafaranga yacyo bakayakoresha, baba baraburishe. Kuza rero kuvuga yuko umuntu yakwambuye ikintu yavuze ngo kiri cyawe cyangwa ntacyo ugihuriraho nacyo niwe ukireberera, hanyuma noneho yananirwa kwishyura akabishyira ku izina ryawe, nibyo nanjye ngerageza gutekereza simbyumve.
Bwana Rujugiro, mwahawe iminsi irindwi kuva tariki ya 24 z'ukwezi kwa munani kuba mwishyuye iyo myenda cyangwa se mugafatirwa izindi ngamba. Mwaba mwiteguye se kwishyura iyo myenda?
Ntabwo nshobora kwishyura umwenda ntazi, kuko no kugira ngo menye uwo mwenda ni amafaranga angahe ntawo nzi, kuko ntacyo bigeze bamenyesha ku giti cyanjye. Nabibonye mu kinyamateka, kandi noneho nibwira ko hari umwenda waba uriho wose. Umuntu uriho amanaginga kiriya kigo niwe wariho uwo mwenda, ntabwo yagaruka kuwishyuza uwo yambuye icyo kintu.
Izina ryawe riri mu binyamakuru hirya no hino nk'umwe mu bantu bafitiye imyenda icyo kigo, urateganya gukora iki?
Nta yindi nzira mfite atari yo kugira press release nkamenyesha amakungu ibyo bintu uko bimeze. Nagize press release nerekana ko nta mwenda ni mu Leta, kandi ko Leta ahubwo ariyo yari ikwiye kwishyuzwa uwo mwenda, cyangwa banavuga n'uhiranye akavuga ko ari Leta iharaniye icyo kigo atari jyewe, kuko jyewe ntaho ngihurira na UPC. Birashoboka rero ko baba bapanze bakavuga bati iki kigo kirimo imyenda none reka tukigurishe, ariko nibwira ko n'uzakigura azaba yibeshye kuko azaba yaguze ikibano.
Turagushimiye cyane Bwana Tribert Rujugiro.
Murakoze cyane Rwema namwe.
Vasiki Kitano yahora ari umukuru wa sentare gasambura manza w'Ubugirigi, niwe asigaye ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu, abaye ari umukenyezi wa mbere ashinzwe ayo mabanga kuva Ubugirigi bwitwa Ubugirigi. Uwo mfaso ni Tano na Leta arongoye bajejwe amabanga atoroshe yo kurongora igihugu gushika n'imiburiburi ku matora atekanijwe kuba ku itariki ya 20 y'ukwezi kw'icenda. Mu gihe yari kwarashikirizwa icese ayo mabanga, yavuze atego umurimo wa mbere tujejwe no gutunganya amatora atekanye kandi atunganye, atariko n'ibindi bibazo nk'ivyerege uruja n'uruza rw'abantu tuzotegerezwa guhangana navyo. Vasiki Kitano rero asubiri Alexis Sipaso yatanze imihaho mu ndwi iheze kubera hari abatatahuye neza ingene yatunganije ikibazo c'umwenda Ubugirigi bwari bufitiye ibihugu vya Buraya. Inyuma y'ibibazo by'ubutunzi Ubugirigi buriko buracamwo, ikibazo c'impunzi zivuye muri Serbia bihana imbibe n'ico gihugu nyene kirakomeye. Izo mpunzi nyinshi ziza zivuye muri Siriya, Afghanistan na Iraq zihunze umutekano muke. muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva yerekeye amatora azoba mu mwaka uza ibiharuro biko birasohoka birerekana yuko umurwiza atunga w'umugambwe wa Republike Mogul Donald ariwe gushika ubu abanywanyi benshi biyumvamwo ko ariwe yoshirwa imbere mu kuri uyu mugambwe mu matora yuzorongora Amerika mu mwaka uza afise ibice 80 ku ijana mu gihe umukurikira Ben Carson afise 12 gusa ku ijana ibyaharuro byasohoye ku munsi wa kane na Quinnipiac University byerekanye ko Jeb Bush wo muri wa muryango se n'umuhungu bigeze gutwara Amerika afise 7 ku ijana gusa mu mugambi w'abademokrati naho Hillary Clinton nubu aracari kwisonga naho ibiharuro biguma bigabanuka kubera ikibazo cingene yakoze mu gihe yari umushikiranganje migendarane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo biharuro nyene byerekanye ko mu matora yo mu 2016 abantu babajijwe bavuze ko Hillary Clinton azotsinda umukandida wese w'umurepublika bazoshira imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene haraheze imyaka 10 igihuhusi Katrina gitigitiye muri leta ya Orleans nyene ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ico gihuhusi cahitanye abantu 1,800 inzu nazo zikibumbi 100 zirasambagurika President Barack Obama ejo yarazirikanye cyane ingene iyo leta yavyifashemo mu gusanura ibyasambutse mu ijambo yavugiye ahari inzu nshasha y'amakoraniro yari yasambutse nayo nyene aho ni muri Orleans yavuze ati abanyaorleans murakaroro keza kinge n'abantu bashobora gufatana mu mugongo bagahangana n'ikiza cateye mu bihe bigoye ati bukebuke ibuye kurindi umuganda kuwundi umuntu afashe uwundi mwarashoboye kuvyukirana muri itunganiriza kazoza keza yongeye abwira abo bantu bashika 600 ati umugambi ntiwabaye ukiba uwo gusubiza ibintu uko vyahora gusa atahubwo wabaye wo kubaka umuji wanyu uko mwifuza kusa ati byarahaye karyo umwe wese kubona ko hari icashoboye utaravye ahava utaravye urya afise atumwe wese arabona ko hari ikintu umuganda ashobora gutanga kugira ngo igisagara cyanyu gusubire ku gisagara ico gihuhusi Katrina catigitiye muri New Orleans mu kwezi kumunane mu mwaka w'2025 cari ca mbere mbere casumbye ibindi byose byatigitiye muri ico gihugu mu gihugu ca Tanzania himirije amatora azaba ari ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi Damiano Rubura arongoye imigwi y'igihugu ca Tanzania ujeje gutunganya amatora ku munsi wa kane yavuze ko umurwa arongoye uri kurakora nabo ico kibazo c'amatora kiraba kugira ngo migambwe yose izoje ku rubuga rw'amatora inganya amahirwe kubavuga ko harimo igifungo ku bintu bimwe n'uko nko kwandika urutonde rw'abatora yavuze ati twebwe dukoresha uburyo bugezweho bwitwa biometric aho ari icuma nyine kimenya uje gutora ati kandi n'ubwa mbere tubikoresha ati mbere yuko dufata icyemezo cyo gukoresha ubwo buryo twarabajije abo vyega bwose harimo imigambwe amashiramwe aho yegamiye n'amashengero batakubari twemerera ati rero kuvuga ko harimo igipfungu no guhuguza
cyute zacu muracyumva radijwe rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet kuri radio yacu vewa.com Tujyana no mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena nawo waraye utoye itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2023 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu iri tegeko rikaba ryaratorewe mu nteko rusange ya Sena ritabanje kunyuzwa muri komisiyo kubera ubwihutirwe bwaryo ni inkuru mugezwaho na Asumta Kaboyi.
Abasenateri 23 bari bitabiriye inteko rusange yo kuri wa kane nibo bamaze gutora itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga. Aba basenateri batoye iri tegeko mu nteko rusange ritabanje kunyuzwa muri komisiyo nk'uko bisanzwe bigenda ku yandi mategeko atorwa. Impamvu itangwa n'ubwihutirwe bw'iri tegeko. Ubwihutirwe ni nabwo bwagarutsweho na bamwe mu basenateri bavuga ko abaturage babatumye kwihutisha kuvugurura itegeko nshinga maze bakongera kugira amahirwe yo kuzongera gutora Perezida Paul Kagame. Bamwe mu basenateri bakavuga ko amezi 4 yahawe iyi komisiyo ari menshi ugereranyije n'uko abaturage bifuza ko iri vugururwa ryakwihutishwa. Hari bamwe mu basenateri bibaza aho amafaranga azahembwa abagize iyi komisiyo azaturuka mu gihe ari komisiyo itari isanzwe iteganyijwe mu ngengo y'imari.
Turebye taye yayo ukuvuga ngo ku rwego rw'ingengo y'imari hari uburemere buzaba buhari cyane cyane ko ije nyuma y'uko twamaze gutora ingengo y'imari ese byarateganyijwe dufite icyizere aho ayo mafaranga azaturuka ko nabonye bivuga yuko biri ku ngengo y'imari y'umutwe w'abadepite
itsinda ry'abadepite ryateguye iri tegeko ryamaze impungenge abasenateri ko amafaranga adakwiye kuba ikibazo ugereranije n'agaciro k'iby'ikomisiyo izakora
komisiyo rero ingengo y'imari ikoresha ikomoka ku ngengo y'imari isanzwe y'umutwe w'abadepite iyo komisiyo ikeneye ingengo y'imari yo gukora ibintu bitandukanye umutwe w'abadepite uyiha ingengo y'imari hanyuma amafaranga y'umutwe w'abadepite ukoresha nta ngengo z'imari ebyiri zibangikanye zihari ahubwo ikoresha iyo komisiyo iyo ngengo y'imari y'umutwe w'abadepite amafaranga rero ikoresha n'ubundi hasanzwe hari ibintu bigiye bitandukanye igihugu gikenera gukora kandi byihutirwa uburyo busanzwe bukoreshwa n'ubundi nibwo buzakoreshwa hanyuma amafaranga akazongera akaboneka mu buryo bw'ivugururwa ry'ingengo y'imari ya leta
nyuma y'uko inteko ishinga amategeko imitwe yombi imaze gutora itegeko rishyiraho komisiyo hasigaye kwira itegeko risohoka mu igazeti ya leta nyuma perezida wa repubulika akagena abakomiseri barindwi bagomba kwemezwa na sena uwo muhango ukazakurikirwa n'irahira ry'abo bakomiseri bakabona gutangira imirimo nta gihindutse itegeko rigenera iyi komisiyo amezi ane kuba yarangije imirimo yayo gusa aya mezi ashobora kwiyongera mu gihe bibaye ngombwa Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
muracyari kumwe na ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Leta y'u Burundi himenyesha ko hitanezerejwe na zimwe mu ngamba zifatwa n'umunyamabanga bukuru bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ku Burundi. Muri izo ngamba harimwo nko guhagarika inama zose uwo muryango wateganyaga gukoresha mu Burundi. Ibi bitangazwa na Minisitiri ushinzwe akarere ka Afrika y'Uburasirazuba Leontine Niyonzima mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Edi Rwema.
Nishimiye ibikorwa by'ubunyamabanga bukuru mugabo sinavuga yuko bashaka yuko dukurwa mu karere kubera nta nibyo boshobora naho bo ari yo ntumbero bafite ntabyo boshobora ariko ibyo tubona nuko hari ingendo itameze neza ibintu bikorerwa u Burundi bitameze neza bidashimishije
ibyo ni nk'ibihe bintu
bijyanye n'inama itegurwa ry'amanama hariho amanama yategereza kuba akorerwa mu Burundi ayo manama yose yarahagaritswe ata n'insiguro ihabaye ata n'ugirisha inama bibaye barabifata gutyo Burundi inama zose zobaye muri zobereye mu Burundi bazikora mu bindi bihugu kandi turafite ikigo cya komisiyo y'amagara n'ubushakashatsi batanguye gukora mu Burundi vuba mugabo abakozi boje gukora muri iyo komisiyo ubunyamabanga bukuru bwarabafashe bubashira Arusha ntibwabarungika mugabo amakomisiyo yose yatanguye akazi abakozi bari ku kivi mugabo komisiyo Burundi nitaronsa abakozi bakaba baragumye Arusha ushiku bakaba bataraza ngo batangure akazi
ese izo mpungenge zanyu mwara zigejeje ku bunyamabanga bukuru bw'uwo muryango mubi zigejeje yo bababwiye iki
izo mpungenge twarazishikanye mu nama y'abashikiranganji hanyuma nabo nyene baratangaye kubona iyo ngingo yarafashwe batagishije inama kubera abashikiranganji nibo bapasisha integuro y'amanama yose ku mwaka nabo nyene bakaba barasabye yuko ibintu byosubira ukujyanye kandi nabo bakozi ba iyo komisiyo y'amagara n'ubushakashatsi bo rungikwa mu Burundi kugira ngo batangure gukora
nyakuba minisitiri andi makuru hari iki kigega cyo ubudage kivuga ko kigiye guhagarika inkunga cyahaga uwo muryango kubera ibibazo bimaze iminsi bibera mu gihugu cy'u Burundi mwebwe mwagira icyo mubivugaho
yewe icyo no bivuga ko nuko nta rwandiko turabona ruvuga yuko ubudage buhagaritse ifashanyo bwatanga kuri umuryango wa Afrika y'Ubuseruko kandi nkabanzi yuko imigenderanire ya JZD na Afrika y'Ubuseruko si imigenderanire y'igihugu n'ikindi n'umuryango n'igihugu nkabamvuga nti nimba bihari bo bitumenyesha tukaraba ingene tubiharira ko tukabivugana mugabo kinibaza yuko imfashanyo yotuma abantu bashize hamwe basambuka ahubwo twokwicaramo twaraba ingene kokora ukundi kugira ngo ibikorwa twokoze ntibihagarare
icyo mushaka kugira ngo izi mpungenge mufite zibe zabonerwa umuti n'ikihe murashaka kuhakorwa iki
inama zabaye zaratanze intumbero intumbero yasohotse mu nama nuko zozoje mu ngiro hanyuma nkije vya JCB twebwe tuzabikorera mu manama dusanzwe dukoreramo nitwobikorera ku radio kibaza ko tuzabikorera mu manama dusanzwe dukora duharirewe hose turi batanu kubera ahari benshi ibyiyumviro biba byinshi bibyiza byinshi tukaraba ingene dushobora kwikemura
twagerageje gushaka umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariko ntiyabashije kuboneka kuri telefone
ngo twebwe ntiwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira
dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena iya kambere karizanye mwishwangira nyina titwaje kibando hagarara
nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika
ninde yabahaye uruhusha mwebwe n'iryangoro ntayo dukeneye kubona kuri uno mutumba wacu
urazi ko nagukuri hando ryame
nanje ndaguhanyura umusaya
twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye
none ko uri umugabo shirako
nawe shirako ko wumva uri umugabo
umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha
namwe barabasutse n'ugukenya zikaguma ubiginyo kurinde bikave kurinde bikibano kukinyi murabona
yamara ntimumarane mupfa imigambwe
niba babitanguye
imege
ngumugambwe wacu ntihagire igikorwa na kimwe cya politiki ukora ariko babirwa batigika
none ko mbona mwese mwafoye amahiri niwo muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere n'ukuri iyo nyifato y'abanyepolitiki irakwiye guhinduka boye kujyanisha urwaruka rwabo bapfa imigambwe ngo ikinyo kurindi abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politiki ntihajemo amahiri nimuhangane mu byiyumviro
Kona kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
Impunzi ibihumbi 13 ziri mu migi itandukanye y'u Rwanda nka Kigali Huye na Nyamata nkuko imibare y'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ibyerekana kuri uyu wa kane zahuye n'abahagarariye HCR kugira ngo bigire hamwe ibibazo bijyanye n'amashuri y'abana n'ibyerekeye kwivuza Ikibazo cyo kwivuza nicyo cyafashe umwanya munini abari bitabiriye iyo nama cyakora bakaba batashye batanyuzwe mu gihe ibijyanye no kwigisha abana byo muri rusange bibashimisha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana yarahari hadutegurira iyi nkuru
abari bitavye iyo nama yahuje impunzi z'abarundi ziba mu gisagara cha Kigali no mu bisagara nka Nyamata na Huye benishira hamwe hashyize ikibazo cyo kwivuza kirabateye impungenge zikomeye ariko umwe mu batwa ganiriye wewe arashima kigoro kwa HCR nayo nyene boneka ko itorohewe bivanye n'impunzi ziguma ziyongera
je bwa mbere navyakiriye neza kuko uravye ibyo badusiguriye twabonye uko ari gushaka kunini kwa HCR yo kugerageza gufasha impunzi mugabo urumva gufasha impunzi ni igikorwa kigoye cyane kuko impunzi ubuzisigaye ziza ari nyinshi ku buryo kumba uburyo bari bategekanije bidashobora ko bubandanya bufashwa neza kumvise hirya nk'abajya abantu bari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 60 uzosanga havugwa abafise zijya ngwara zikomeye kumeye gusa mugabo nk'inzi zisanzwe nka malaria za malaria ntibazivura aho urumva ni ikintu giteye ingorane mugabo rero nticobuza ko umuntu agumanye kwizera uko mu byo basiguye byose bavuze yuko buryo bafise ari buke mugabo ko wabwiye kuja baradodora ku bandi bagira neza ku bandi babaye kugira ngo uburyo buza ari bwinshi bashobore gutunganiriza neza impunzi
icyo kibazo rero izo mpunzi ntizivyumva kumwe kuko arababona ko kubona bavugwa rimwe mu ndwi bakagira umuganga umwe bisa no kubikura kuko mu bisanzwe ingwara zidasezerana
oya haracariho ibibazo bikomeye ngose nabone bavyemereye ariko narabwiye bavuze ko abakozi ari bakeye ingwara zose mukabufatwa n'umu infirmier gusa uwo mu docteur akaba ari umwe yakira abantu bangana gute kugira uzorindire kuri uwo wa gatanu none kugira uvuzwe ege ingwara ntiteguza kandi uri impunzi haba hari ibibazo byinshi gose twari dukwiye ko tworonka ubuvuzi imisi yose akaba service urgence habonetse akaboneka na ambulance hama bagira ama partenariat ukumvikana n'ibindi bitaro bikomeye kugira abantu bashobora kujya mu bitaro byo hafi none uri nko kure yaho kuri AHA kugira uzoshike kuri ibyo bitaro nta mahere ufise gugu uzokwiyunguruza gute yirumva ivyo byose nikibazo ahubwo bari bakwiye binashobotse hari abahunze basanze bakora muri ibyo bice byo buvuzi nibabaha akazi bo baboneraho kandi bashobora no gufasha bene wacu babarundi
ikibazo kijanye no kwigisha abana nico gisa nicashimishije abantu kuko HCR yemeye yuko izorihira amashuri abana mu mashuri mato mato aho mashuri yisumbuye nabo ikabarihira igice c'amafaranga bishura buri kwezi umwe mu bavyeyi twaganirinye akamenyesha ariko yuko hakiriho agahaze
zukuri ntubuga kumunyesha umwana w'impunza agiye kwiga yorohewe turashima ko kwigorora ariko baragira ariko ntibikwiye kuko bavuze yuko bazomuhama umwambaro w'ishure bakamuhana udufaranga dukeye 12,000 hanyuma ibisigaye umwana agaca ataha hariho nk'ikibazo none umwana azogenda niyo aba atarayafunguye azogenda kwiga hanyuma ajye mu ishuri akurikirana ibyigwa nk'ibyo byose n'ibibazo tubona yuko biba bikeneye gutorerwa umuti
izo mpunzi rero ziri mu bisagara bitandukanye bya Kigali zikaba zirindiriye inyishu ya HCR ku bijanye n'abana bahejeje amashuri yisumbuye ikibazo HCR yemeye ko igiye kwiga vuba cyane kugira gitorege umuti abo bana nabo bashobore kuja mu mashuri ya kaminuza Eziratunye Imana Kigali Ijwi rya Amerika
muri iminsi haravugwa ibibazo bikomeye by'ubukungu ku gihugu cy'Ubushinwa ahavugwa ugutakaza agaciro bikomeye kw'amasoko y'imigabane mu Bushinwa ibyo byaba byaratewe n'iki nibyo Professor Leonce Ndikumana wigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza ya leta ya Massachusetts Amherst asubiza kuri mikoro ya mugenzi wacu Fide Niyongabo.
Rero biriko byashitse mu masoko yo mu Bushinwa nubwo tutari dushobora kuvuga tuti bizoshika umunsi wahe bizohabingana gute ubuhombe buzongana gute nibaza ko urabye mu myaka iheze ingene amasoko yo mu Bushinwa ariko araduga yaduga ibintu bidasanzwe nta kuntu yari kubandanya aduga bidahera. Rero ibyabaye ni ibintu bisanzwe amahariho amasoko yose y'ubutunzi buduze haragera igihe bukagabanuka kuvera abantu bamwe babona umwe baragira ubwoba ati nzaba mpumba amafaranga bakatangura kudandaza abandi bakagura mugabo icatangaje n'ukuntu byakorotse kanini rwose cyane icyo biva ko murazi neza yuko Ubushinwa ari igihugu kimaze imyaka myinshi ariko kitera imbere kurusha ibindi byose yabaye ekonomi ya kabiri mu isi yose ibyo rero ni nk'uko urabona umuntu ariruka mugabo ahangera igihe ugacoka imbwemu zihaguherana nta kuntu rero Ubushinwa bwoshobora kubana biyongera kuri todoko basanze ibinga ibice 10% ntibishoboka ibyo rero igikenewe ni uko ari igihugu cy'Ubushinwa n'ibindi bihugu byose tumenyera yuko kuva ubu uye no mu myaka iri kiraza tuzaza kugira adjustment kuri Chine sha Chine izogira todoko basanze ibice 5% apana 10-12%. Ibyo rero bica bituma abantu bahindura ukuntu biyumvira ingene bashyira imitahe yabo mu masoko yo mu Bushinwa bakamenya yuko batazobananya bunguka kujya bahora bunguka muri iyo myaka iheze.
Kenshi hari aho bavuga nk'ibyo by'amasoko y'imitahe ko hari igihe bigenda biyahindagurika mu buryo budafatanye n'ubutunzi bw'ukuri no bwa ekonomi reyel ku byereke Ubushinwa mubibona gute
icyo uvuga nico nari konegereza kuvuga yuko icyatuma imitahe yo mu masoko yo mu Bushinwa yongerekana uko yari imaze imyaka yongerekana ni uko reyerima mu gihugu cyo mu Bushinwa nacyo nyine cyariko kirongereza ubutunzi kubera Ubushinwa bufise imitahe myinshi cyane bagatuma bagira investisima mu gihugu cyo mu Bushinwa bagira investisima mu bihugu byo hanze usanga kabisa aribo badomina mu masoko yose n'amayindustri yose mugabo rero uko imyaka itera igenda iyo dominante y'Ubushinwa iragabanuka ni nacyo gituma imitahe mu masoko yo mu Bushinwa idashobora kubandanya igira inyungu nk'uko yari imaze iminsi ubu rero hageze yuko icyo bita correction y'amasoko kugira ngo inyungu ibe ijanye n'ingene ubutunzi bw'ibihugu biko buragenda
ibyo bibaye mu gihe tuzi ku Bushinwa bufise igihagararo gikomeye bukorera mu bihugu nka byose muri Afrika n'iyihe ngaruka ibyo bishobora kugira ku byerekeye akarere ka Afrika
ibyo bizogira ingaruka ku bihugu byo muri Afrika kubera muri azi yuko Ubushinwa ni igihugu cyaritswe udandazo cyane muri Afrika kandi cyagira imitahe myinshi muri Afrika cyo bita investissement direct étranger haba mu by'ubutaka haba mu by'uburimyi ibi rero byerekana yuko mu minsi iza ubushinwa ntizoshobora kubandanya kongereza imitahe muri Afrika nkuko byari bimaze iminsi. Ubushinwa ntizobandanya kongereza kudandazwa muri Afrika nkuko byari bisanzwe. Igituma ari ikibazo gihambaye ni uko muri iki gihe muzi yuko ekonomi y'Iburaya ari mu amerewe nabi cyane, ni nacyo gituma ubucuruza bwa Afrika nabwo nyine bushobora kubona ingaruka mbi, kubera ubucuruza bwo mu Bushinwa buzogabanuka, kandi tukaba tuzi yuko Iburaya naho amasoko yaho amerewe nabi cyane.
Murakoze cyane. Yari Professor Leonce Ndikumana yigisha kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts Amherst. Twako turaganira ku vyerekeye ugukoroka bikomeye kw'agaciro k'imitahe ku masoko y'imitahe mu gihugu c'Ubushinwa n'ingaruka ivyo bishobora kugira ku masoko y'imitahe yo kw'isi n'ubutunzi kw'isi hamwe no mu karere ko muri Afrika. Murakoze cyane kuri kiganiro, turabashimiye.
Murakoze.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Alphonse Ndayikengurukiye hagiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Mu ncamake y'amakuru twabwiye ko mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority giherutse gusohora urutonde rw'abaheraniye leta. Icyo kero cyacu gitegeka abari kuri urwo rutonde ko kibahaye iminsi ndwi uhereye ku itariki ya 24 z'uku kwezi k'8 kugira ngo babe bashoboye kwishura uwo mwenda bafitiye leta. Vasi Kikitano yahora ari umukuru wa sentare gasambura manza y'Ubugirigi niwe niyasigaye ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu. Abaye umukenyezi wa mbere ashinzwe ayo mabanga kuva Ubugirigi bwitwa Ubugirigi. Umupfasoni tano rero arongoye na leta arongoye ajejwe amabanga toroshe yo kurongora igihugu shika n'imiburi buri ku matora tekanijwe kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kw'icenda. Muri leta zunze ubumwe za Amerika kuvyerekaye amatora y'umukuru w'igihugu azoba mwaka uza, ihariro biriko birasohoka vyerekana ko umurwiza tunga Mogul Dolan ariwe gushika ubu abanywanyi benshi biyumvamwo ko ariwe yoshigwa imbere n'umugambwe w'aba Republican kugira ngo azokwitoze imikanda c'umukuru w'igihugu. Mu bademokrati hoho Hillary Clinton nuwo aracari ku isonga, naho ibiharuro biguma bigabanuka kubera ikibazo cingene yakoze mu gihe yari umushikiranganje migendarinire ya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo biharuro nyene byerekana ko Hillary Clinton mu gihe yo kwitoza amatora yo mu mwaka uza ata mu kandida numwe mu Republican azoza amutera ubwoba. Muri leta zunze ubumwe za Amerika nyene haraheze imyaka 10 igihuhusi Katrina gitigitiye muri leta ya New Orleans aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika nyene. Icyo gihuhusi carahitanye abantu bashika 180,000, inzu zishika 100,000 nazo zirasambagurika. President Barack Obama ejo yarazirikanye cyane ingene iyo leta yavyifashemwo mu gusanura ibyasambutse. Mu gihugu cha Tanzania himirije amatora hazo bari ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi. Damiano Lubura arongoye umugwi w'igihugu cha Tanzania ujejwe gutunganya amatora. Ku munsi wa kane yavuze ko umurwi arongoye uri kurakorana nabo ico kibazo c'amatora kiraba kugira ngo imigambwe yose izoje ku rubuga rw'amatora inganya amahirwe. Kubigeze kuvuga naho ko harimwo igipfungo ku bintu bimwe nko kwandika urutonde rw'amatora, yavuze ati twebwe dukoresha uburyo bugezeho bwitwa biometrike, aho kandi icuma co nyene arico kimenya uje gutora. Ati kandi nubwambere dukoresha ico cuma. Ati imbere yuko dutangura gukoresha cuma twaratumye ko abo bose byega kugira ngo tubabaze yuko bemeye yuko tubikoresha kandi baravyemeye. Ati rero uwo muntu yobaza kuvuga yuko hari amahinyu no kwanguha.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankosi, mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje, mugire ibihe byiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC, umwanya w'ikiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Aho tugira tuvuge ku ruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu gutorera inyishu ibibazo vya politike biri mu Burundi. Umuntu yitegereje amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike yaragize uruhara rukomeye mu bihugu bitari bike byarimwo amatati n'intambara mu kuja hagati y'impande zari zishamiranye. Kuvyerekeye Burundi tugira turabe ku uruhara rwayo mashyirahamwe kuvyerekeye iyo ntumbero. No munsi twatumiye Madame Haimana Penta ayoboye département de la compassion de la femme africaine turi kumwe kandi na Vital Nshimirimana ayoboye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politique force. Nashaka ntangurire kuri Madame Haimana Penta. Amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politique afise ikihe kibanza muri iki gihe, n'uruhe ruhara afise muri iki gihe mu Burundi?
Nsanzwe ntwara igisata cy'afunzi kitwa compassion de la femme africaine département kinyi y'umuri ministère africain de compassion mac ariko kandi n'abasaza n'icyagira cyurongo iyo shyamba ariko hani no munsi shaka kubaganiriza nk'utwara yo département de la femme yitwa compassion de la femme africaine uko rero mwari mumbajije mu kinyi amashyirahamwe agarira ibyo bya politique afite uruhe ugerageje kuraba mu mastatu cyangwa mu shyirango cy'intwaro hagati mu gihugu yose yemererwa kugira ngo agire icyo afashije mu kubaka igihugu, ukuvuga uruhara rwacu kino gihe rufasha kubaka igihugu. Alo, sinzi ko
ndabumva mubandanye.
Ego, nako ndavuga nti uruhara rwacu ni kubaka igihugu. Aho rero kubaka igihugu harimo no kubaka imitimano, kuko nta iyo ishyirahamwe rigerageje kwigira gukora iby'imigambi ikora ni ukuvuga abayatanye umurongo tweze nta byicaro bya politiki duharanira. Nta mpamvu n'imwe muri ayo mategeko mu kwemererwa kwacu ntitwemerewe kuba contre cyangwa kurwanya ubutegetsi, ahubwo tuhari kugira ngo dufashe abari ku butegetsi kugira ngo igihugu cyacu gishobore kuba. Rero numva muri kino gihe icyo navuga ni uko amashyirahamwe yacu muri sosiyete sivile uruhara rwacu ni kubaka no guhumuriza abantu, ni gusubira gushyira hamwe abantu, tugasubira tukabereka, tukabibutsa, tukabigisha yuko Burundi ari igihugu cyacu, ku buryo Umurundi wese yumva ati u Burundi ni ubwanjye, ntegerezwa kubwubaka, ntegerezwa gukunda bene wacu, ntegerezwa kujya hamwe n'abandi, tugahamagarira abantu kujya hamwe kugira ngo twubake igihugu mu kwiteza imbere. Ariko ntidufise uburenganzira nabwo bwo guhamagarira abantu kugumuka cyangwa kwiyamiriza ibi n'ibindi by'ubutegetsi, ugasanga nta n'impamvu n'imwe zifite, ugasanga n'icyo byubakiye ko. Ariko dufise uruhara rwo kubaka, guhamagara abantu kuja hamwe kugira ngo igihugu cyacu tucubake, kandi kugira ngo igihugu cyacu dusubire twunge imitima ibe hamwe, ariko si ukubahahamura no kubatera ibihuha no kubatera guhunga igihugu.
Mu gihe hari ibibazo nk'ubu mu Burundi, n'uruhe ruhara mugira mu kugerageza gufasha gutorera inyishu ibyo bibazo?
Ego, nk'akarorero nk'ubu ugerageje kuraba, dufatiye ku minsi iheze hariho bene wacu mu masosiyete sivile batabyifashemo neza, ni ukuvuga bagiye bajya mu byo guhahamura kwiza ibihuha hirya no hino bituma abarundi atari bake bata igihugu. Ubu rero uruhara rwacu dushima Imana, kuko nk'uko n'abishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe Kristo, dushima Imana ko yaduhaye inzego, habayeho gushyiraho inzego, umukuru w'igihugu agashyiraho na leta. Rero ubu duhamagarira abarundi gusubira guhumuriza imitima yabo, bagabanza kumva yuko basubiye gutuza, kuko umuntu adatujije nta kintu na kimwe ashobora gukora, kuko umutima wawe utari hamwe uguma ufise ubwoba, hama barundi bamaze kumva ko botuza tugashaka tukumva ko dukundishije abarundi igihugu ibyo nazo no kubaganiriza no kuba hafi no gushura kwibutsa yuko urundi ari ubwacu dukwiye kugubaka hama duhejeje ibyo tubahamagarira kujya hamwe mu kubaka no kuvuga kwiyungunganya kugira ngo twiteze imbere hari amezi menshi yaheze abantu badakora utwabo hari abaheze kudandaza hari abaheze ubuzi hari abaheze kwiteza imbere iki rero ni igihe cyiza cy'uko tumaze kubahumuriza tugasubira twumva ko imitima yabo yagiye hamwe tubahamagarira gusubira kujya ku bikorwa kugira ngo twubake kuko ukubaka iki gihugu cyacu ni twebwe abarundi nyene nta munyamahanga n'umwe yoza kutwubakira igihugu kiretse tweze nyene ubwacu tugiye hamwe tugasubira twumva ko dukunze igihugu tugasubira twumva yuko dufite inkomezi tugasa tukumva yuko atamuntu n'umwe afite uburenganzira bwo kutubwira ngo duhunge igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni cyiza kirimo ubutunzi bwinshi rero duhamagarirwa guhumuriza abantu muri kino gihe cya mbere ikigira kabiri tukabahamagarira kuba hamwe ikigira gatatu tukabahamagarira kujya hamwe hamba bakubaka no kuva kwiteza imbere mu buryo n'ubundi
murakoze turi kumwe kandi n'ubundi mutumire Vital Nshimirimana ayoboye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politique force mushobora kutubwira ukugene mubona uruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politique muri iki gihe mu bibazo biri mu Burundi
kugira ngo umuntu ashobore kuvuga uruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politique mu bibazo biri mu Burundi yo tangura kuvuga bwa mbere ibyerekeye ayo mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politique ngene yagiye yaravuka cyane icyo asanga agweze cyane uko yagiye arafasha mu gihe igihugu cyacu cyagiye kiyacamo cyane mu bindi bihugu nko mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda igihe habaye umuzo wa demokarasi muri Afurika niho hashyirwaho ibyiyumviro by'uko haba imigambwe myinshi bica bivukira rimwe n'uko haboneka iyindi migwi nk'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike benshi babyibuka yuko ariho havuka amashyirahamwe akomeye nka za Ligue Iteka za Ligue Somera hamwe n'ayandi mashyirahamwe atari make agiye aravuka abo rero bakaba ayo mashyirahamwe yavutse kugira ngo ashobore gushyigikira leta mu gikorwa cyayo ari igikorwa cya mbere cy'uko leta itegerezwa gukingira abanyagihugu kubaha imyidegembyo kubaha aho bavugira kubaha inzira bashobora gukorera mu bikorwa bya demokarasi hanyuma rero muri uwo mwanya nyine ayo mashyirahamwe agacanagira n'igikorwa cy'ubura mu gihe babonye yuko leta itari kirangura ibyo yishinze byarakurikiye niho byabonetse cyane yuko nko mu myaka y'ibihumbi bibiri mbere yaho ayo mashyirahamwe nyine mbere yari yamaze no kugwira yarafashije cyane mu gutanga ibyiyumviro gushyigikira hamwe mbere n'ukwama mu gihe abarundi bariko baraganira ibyerekeye amasezerano n'amahoro ya Arusha uno munsi rero ugize uti mbega amashyirahamwe yakora iki uruhara rwayo n'uruhe uruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike ntirwahindutse ku isi nzima ni uruhara rwo gushyigikira yuko mu gihugu habaho intwaro y'intahe n'ingingo habaho kubaha amabwirizwa n'amategeko agenga igihugu habaho kubaha ibwirizwa shingiro habaho yuko abanyagihugu bishingira inzego zibarongoye hanyuma nk'uko nariko ndabivuga iyo amashyirahamwe abonye rero yuko leta abarongoye igihugu batari muri iyo ntumbero igihe cyose araheza akamama agahanura mbere bikunze byanze yuko abarongozi ashobora kubahiriza amabwirizwa amashyirahamwe agaheza akanahaguruka kugira ngo ashyirwe yumvishije abarongozi yuko hariho umurongo utarengwa
Radio d'Amerika i Washington DC mu gihe muri iki gihe umuntu aravye abatavuga n'umwe na leta nk'abahurikiye murunani senared na leta basa nabahanganye uruhande rwose ruguma ku ntumbero yago atabwumvikane buhari abatavuga rumwe na leta nkaba ari muri senared bavuga ko batemera leta ihari muri iki gihe inyuma y'itariki ya 26 z'uku kwezi twako turavuga ugo ruhara rw'amashiri hamwe daharanira ibyicaro vya politiki mona nikihe mwokora kugira ngo mushobore guhuza izo mpande zibiri ku nyungu y'abanyagihugu mu Burundi ngaruke kuri madame Haimana pe
ariko umuntu gato ndire ko ndabishura nasha kubaza uwo turi kumwe gitari nk'umutumire kuravuga yuko mu ruhara dufite ngomba twese n'isosiyete sivili kandi urumva amastatu yacu ari amartike twese tugenderako hari icyo avuze ngo kumvisha ngo bafite guhanura ngo bidashobotse ndetse bakumvisha ngo indongozi iyo badashoboye gutahura iyo badashoboye kuguma mu murongo mwiza cyangwa ngo babere ku murongo mwiza mbega uko kumvisha ni nyabaki cyangwa ibyo zaditse muri sitati yabo yo bitwereka kuko numvumenga ariko aragerageza kutubwira ibintu bihava bigora abantu gutahura kuko icyo nzi cyo mu byo tujejwe guhanura tujejwe gufasha leta kubaka nimba leta yabazanye umugambi wo guteza imbere abantu turiho kugira ngo tumushyigikire rero guhanura navyo nyene n'ivyo ariko uko kumvisha mbega ivyo vyo kumvisha shati kuvuga ni
tukabishure
kumushigikira yuko haba amashirahamwe adaharanira ibicaro vya politike canke n'iyindi migwi barafise uruhara ntangere bwo kugira ngo baharure abayobozi b'igihugu kugira ngo barongore neza abanyagihugu bagendere ku ntahe n'ingingo bubahiriza amabwiriza y'igihugu nk'akarorero twebwe kuva mu kwezi kwa mbere twaratanguje urugamba twitiriye kuguhagarika ikiringo cya gatatu aho twahanuye umukuru w'igihugu w'icyo gihe Petero Nkurunziza tumubwira yuko atorirahira ngo aho nyange ibwirizwa shingiro ngo yihe ikiringo cya gatatu kuko kidahuye n'amabwirizwa y'igihugu cyoba gisenyuye amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi yarabandanije n'abandi baradufata mu mugongo haba abanyepolitike haba amafungu haba ayandi mashyirahamwe y'akarere cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu haba amashyirahamwe y'abamenyeshamana reka ni kuri isi yose isi nzima irahaguruka guhanura hanyuma niho rero tumaze kubona yuko iciye amatwi akamo k'abarundi bahagurutse abarundi bose basidukana niyo nka bari mu miti itandukanye kugira ngo twumvishe Nkurunziza tucishije mu myidegenzo amabwirizwa y'u Burundi aduhereza turagiye imyiyerekano kugira ngo duhakane yuko amasezerano y'Arusha asenyirwa tubona ibyiza shingiro iho nyangwa tubona niho rero twabikora tukabandanya ari nacyo gituma uno munsi cyo byaraye bibyaye kubona Nkurunziza yabandanije aho nyanga ayo mabwirizwa n'amategeko mpuzamakungu akayongeraho akaryo kugukiniza abanyagihugu bamwe bakicwa abandi bakangazwa bamwe bagasindika ubuzima n'ubu kibandanya inzego z'igihugu zigatandukanywa igisirikare igipolisi aricyo gituma ubu unye icyo byaraye bibyaye ari uko ibyo kugenekereza bya 2026 Petero Nkurunziza yaraye agiye mu mugwi w'abahoze barongoye Burundi akaba rero atake ku gihugu cy'u Burundi ibyo
yamara ibyo ni kuvyimvira vya bamwe bamwe mugabo abandi barabona ko ari umukuru w'igihugu yemewe yatowe
yatowe kuko nta matora yabaye kuko amatora uwe ntiyari kujamwo bwa mbere bwobwo ubugira kabiri mu mwanya icyo cyitwa amatora caba hari hamaze kuba ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu ku rugero rudasanzwe ku buryo n'abanyepolitike bari biteguye kugira bazoze muri ayo matora hashoboye kujya kurondera amajwi mu banyagihugu hashoboye kugushyikiriza kandi batashoboye mbere yo guhunga ku kirangaminsi kugira ngo bagende mu irigano muri icyo gihe rero nta muntu yobigeha avuge yuko habaye amatora ibyo abantu bose barashyikirije ibyiyumviro byerekana yuko amatora atabaye amatora n'ibiganwa
madame Haimana Penta aho muhavuga iki
yego murakoze cyane nk'uko abyivugiye murabyumvise nka kuba bamenyeshamakuru ko kuva mu kwa mbere bo ngo bihaye urugamba rwo kurwanya ikirenge cya gatatu cy'umukuru w'igihugu urumva yobo ni ya ntumbero yo kumvisha mu guhanura ngo no kumvisha kandi tutayobewe twese turazi icyo ibyo abanyakirenge cya gatatu cyo byazanye Ngiye ruko ya miduga yaturirwa babantu baturirwa mu mapine. Ya bintu jana le karayamba barabara. Muzi nige na barabara ginde n'ibindi bintu byinshi. Kage rononekara. Jeza surumba kwa kugira ngo bumvishe. Ahuga nyakuba abamesha makurega abatwumva ni besha. Aho cyongira yuko ari kwagufasha kuba igihugu. Ahubwo nosaba yuko ubushyanganje bw'intwaro hagati bukwiye kurabira neza hafi. Societe civile bakazitandukanya tindo. Ikintu kizi hamukene nawe kujya mu mugambi akajya mu mugambi baje kuba bahenda abantu ukumva niko cyarishaga ngo nukunzisha ngo nuguhanura ariko hariho guhanura uragingira uragico wemerewe n'umurongo urimo atari kujya kwinjira mu bindi bitari byawe kujya mu bindi bitari byawe urakurisha ko yasekutuzira hamukambarisha ku mugambi ubuze naho ngo ubugure gushikuva rwatsise ngo nakire gukuru igihugu uko biri kose Zeni waza kumuwe sasure nga njira jiwe. Kuwari wanukono, masindami nga hizi. Bega. Umukuru yugo ya rahi yimbele. Yaba sere chingi huku zoma kungu. Aga rahi yimbele, yinu haruzi. Yaba tukwari, yaba tanduka anira hani wachi ndongoza. Bato, naba nyagi huku. Bega wanyagi huku vitore, yaba kaza umatora. Nukubuwa kwa watachunga manje. Nukubuwa yuko lero. Ndiro zawo urumva ntacyo bivuze kiretse izafoske nabo bari bari kumwe kandi baza yuko aho nizabindi abantu usanga turi ko turataka ibintu byacu tugafata tugagerageza kwinyegeza inyuma y'ikintu ariko dufite izindi ntumbero zacu zombabaza cyane ubu turi ko muri societe civile ariko aravuga yuko abantu bapfuye muri izi manifestation ibintu byononekaye manifestation yavuye izana n'ihirika ry'ubutegetsi dushima imana rya bitabaye manifestation ya zani hindi yelijishi joro nekai. Ariko nangira ngo mkwaru kunzisha. Yaba yaru hundi, yaru kufuma wafataki, wakorele mzio mbili, bichari wa hanuri. Kwa wali wafita wabashi dikini. Minazako njira njizi yaru kujua kufugira mkajiko matoro. Umuhita mkeneye ule nga njira njizi toro. Wakenda ukafuga ti oyani tugu keneye, njiri ngo mila rage. Nandi kujua miwarabara ukiicha ukonona. Minazako ya tani njira. Kandi kandi naje twahamagariye nka amasosiyete sivile. Numva ari uko nubisigura.
Radio.
Abamwarimu bagize ngo.
Reka tubandanye. Reka tubandanye.
Abamwarimu bagize ngo iki uruhara rwacu muri kino gihe. Nuko nari nabivuze nk'umukenyezi w'umugikazi. Gerageje kuraba amezi aheze. Hari ibintu byinshi twatakaje. Hari ubuzima bw'igihugu bwahagaze. Hari abakenyezi bahora bidandarije uturengarenga cyangwa utwamwa. Hari n'abapfuye ndetse. Harona abandi benshi abantu benshi abarundi benshi bapfuye hari abakenyezi benshi bagiye barahunga hari abapfiriye mu buhungiro zatangiye hari abandi bibazo mu Rwanda hari abakibaye ubuzima bubi rero numva nk'uko ndi ku mukenyezi ari we iterambere icyo numva muri kino gihe none ahamagarira n'abandi turengere duhagarike ibihuha no guhahamura abantu
Muvuze ibihuha ugomba kuvuga nk'aba bahunze bose bavuga ko baba ibihumbi 200 bahunze ibihuha
ugerageje kuraba hari erega hariho nabahunze kubera ibyo uwo mwende wacu gitari yavuze ngo bari ko barumvisha bagumura abantu n'umunkakarorero wumvise nk'umuntu avuga ngo hariho ngo barahiye ngo senarede ngurunani ngurunani mu gihugu urumva bagiye hamwe isi si ibi kujya hamwe mu gabo ubwo runani ukorera hanze be ari ugaya kuba umuntu atwara igihugu hanze batwara abandi abarundi ko abarundi nzi baba mu Burundi none umuntu yatwara igihugu ari hanze ariko atwara abarundi bari ni kuvuga hari amajambo tugenda tuvuga ugasanga uri kuri akivu tubene wanyu ubuse dukenda abarundi ni kumubwira ati igihugu ni cyiza fata isuka urime tugahamagara abantu bizi byo teza imbere buri nyine ubworozi bagatanga inyigisho ku bahanzi rimuko kijyambere ororuko kijyambere tugahamagara abantu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu nituje hamwe twubake igihugu kuko ndabizi ushobora kuba uvuga ati ndakiri no munsi ariko uraje na mahistoire y'ibihugu byagiye yatera imbere nuko bagiye hamwe ariko iyo byo mu majambo gusa uherera mu majambo nta nicyo ushikako
baragiye hamwe nivyo mura ntabakiriyemwo baragiye hamwe baragiye hamwe mugabo bagiye hamwe barumvikana ku bibazo baremera ibibazo biriho barumvikana baratora inyishu mu biganiro nagize imbere yaho twageze kuvuga nko ku kuvyerekeye izinga rya Maurice izinga rya Maurice rimwe abantu batandukanye ubwoko butandukanye ariko bagize kugira ibibazo bikomeye igihugu kigomba iryo zinga rigomba gusambuka baricara baraja hamwe baremeza ibibazo biriho baravyemeza barahangana navyo barabitorera inyishu unico ituma izinga rya Maurice riko ryatera imbere muga mugihe umuntu abona izo mpande ziguma zishamiranye nkuru nayo ndavuga leta n'abatavuga rumwe na leta hagati ngaho kabona ni namashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike nayo nyene hagati yayo atumvikana sinzi ngene izo nyishu zotogwa sinzi ngene mwa bivuga
egurumva ikibazo gihari nuko abo nyene wumva baguma bavugira hanze ntibashaka kuza kwicara kuko ndazi leta buri yamihamagara ingo baranicaye bakaguma bafyitwaje bageze ejo mu matora bagira ibyaro bitwaje ijambo rimwe twarabonye ko nta matora mu bisanzwe bakeneye ntayo bari bakeneye bamenyereye ikijantwaro zimwe z'amagabura nyama ngo fatiye fatiye ariko niba uburenganzira umunyagihugu avuga ati jyewe ndatoye nkeneye inzu kuko udatowe sigura yuko utuguma witwa umurundi kandi utabaye iki ufise ibyiyumviro ushobora guterera nta mpamvu nimwe rero yo kuza baravugira hanze nimba ari ufise icyaha ntibaje twicare mu gihugu kuko nkuko mubivugaho buri Maurice baricaye baravuga sinumva rero yuko leta ibyo guma iri kurarondera abantu bari hariya mu kirere hirya no hino batamenye n'aho babaronderera ariko nibaze batahe mu gihugu twubake kuki batinya gutaha mu gihugu
reka bishyure Vitale kuri icyo kibazo Vitale Nshimirimana havuga iki kuri icyo kibazo
niyagoye kugira ngo umuntu asigurire uwo mugenzanje kuko hari ibintu byinshi numva yitiranya ndagenda mucira umugani sinzi yuko icyo gihe yoba yari yaratanguye gukorera mu mashyirahamwe kuko hari amashyirahamwe mu nyuma yahavuye ashingwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kuva mu 2009 hanyuma imbere yaho amashyirahamwe yariho n'ukuri ntacyo atakoze kugira ngo aterere kugira ngo ibwirizwa shingiro dukorera ku uno munsi mu 2005 ribeho hanyuma arakeza inzego zatowe mu 2005 araziherekeza mu kurongora Burundi kandi twari ise Nkurunziza Pierre izina ry'umukuru w'igihugu kuri icyo cyubahiro kuri iryo banga twari twamutumye ngo aduserukire arongora abanyagihugu imyaka 10 ariko uno munsi kubera yuko Nkurunziza yavuze ati yararahiye kuko urahiye indahiro itanu ikintu n'icyo bita ikizira mu Barundi kuva kera bamwe bafise ikizira n'ibyizwa shingiro haranditsemo yuko iyo ndahiro y'umukuru w'igihugu irahigwa inshuro zibiri n'umukuru w'igihugu kubera adashobora kurenza kabiri igihe rero azajya ikigira gatatu ntikiba ari indahiro kiba kibaye ikindi kintu hanyuma ndumvisemo nk'ibintu avuga ati barasambuye amabarabara baraturiye baragize ente ibyo bintu byitondere cyane urashobora kubona nk'umuntu avuga yuko ari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mbere yavuze yuko ari no mu mashyirahamwe yemera Imana akabona yuko ibarabara ryasambutse mugabo ntiyibuke yuko Komeza Amahoro Nepomuseni yarashwe ari imbere y'urugo iwabo umwana w'imyaka 15 ntiyibuke yuko hariho abagabo abagore abatama n'abandi bana barashwe bamanitse amaboko ntiyibuke yuko hariho umuryango wahajya kumutakura ku cy'umunani wasasitswe wose urashiringitira utari ku rugamba bose bamanitse amaboko se wabo bana fukamye ibyo byose bikaba ibisanzwe kuri bo hanyuma noneho aravuga ati abo bantu bose bahunze iyo onye bagiye nibaze bubake n'icya mbere ku isi nzima twumva abantu batamba bagahimbagwa ngo ni uko bene wabo naho bushaka bakaba babiri cyangwa bakaba batanu yuko bahunze hariho n'abagiye kuvuga yuko mbere ngo hariho ngo n'abariko ngo barirasisha ngo kugira ngo bagende mu yandi makungu bagende za Buraya ibyo bintu birerekana urugero abantu biyumvira gutyo onyo babafise mbega none umuntu yahunze ushobora kumucira urubanza gute mu gihe umubanyi wiwe yarashwe afukamye mu gihe umubanyi wiwe
yarashwe avuye mu misa mu gihe umubanyi wiwe yasinzirizwa amagara mu gihe umubanyi wiwe yanyurujwe kandi byo byose bikorwa n'inzego za leta bikorwa n'abantu bambaye impuzu za gisirikare za gipolisi cyane cyane bamwe bakanamenyekana bakaba ibyamamare kugeza naho usanga umengo kwica byabaye ubuhizi.
Reka tubandanye ikiganiro.
Ibintu bimaze kumera gutyo onye ntushobora kuvuga ngo igihugu ngo kiracyari igihugu ngo igihugu ngo kiracyatunganye mu gihe ata kintu bacubaha mu gihe batacubaha cyangwa batacumva yuko mugenzi wabo ariko arababara.
Reka tubandanye ikiganiro.
Alo?
Alo?
Mwaramutse nyakubahwa muvugize.
Mwaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Nene no gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya ejo.
Ni kiganiro cerekeye ikigasha.
Muzo tuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga.
Ego, ni batatu. Hari gitimbu jisho. Hari kibi na kanwa. Hakaba na kansura heba.
Narega mugenze ko numva umenga bo batatu bose bari muri gwaru nandi rutugwanya. Aba nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi.
Mugenze, jewe numvise higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira uhanuza bagenza ukumva cyo bavuga ko.
Ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jeona inashinwe kono wazamu higani romga uranunga. Aba tumira rabo. Uramba wale anzoza haanyuma. Urakodze?
Eee. Gona zozamu higani. Arasha kareke nzokora nyawa watatu. Sinzo chambuka kwa yase kuhuz.
Sigao sigao Kabara Nkurusha. Uko siko vigenda. Amateje kwa yungu uga. Ateje kanya kwa mungu tumira wazamu higani ilo. Tuiri nda kuhengama. Nijyo teka jatukwe bwa wame ya shamakuru.
Akona akamo, mutewe na studio Ijambo, igisata choku menye shamakuru cha Search for Common Ground Burundi.
Radio Ijwi Amerika i Washington DC, ikiganiro muri sanga, gihijambo abatwumviriza, aho twatumiye Vital Nshimirimana yoboye ishyirahamwe urunani, rw'amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya Politique Force, twatumiye kandi Madame Haimana Penta, ayoboye département compassion de la femme africaine tuko tuvuga ku ruhara rw'amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politique mu gufasha gutorera inyishi bibazo biri mu Burundi. Imbere ko tubandanya iki kiganiro n'abatumire bacu hari umwe mu batwumviriza ya duteya kamo Pasteur Bigirimana uratwumva washobora kuduza ijwi gatoyi ukavuga harifise ikibazo canke icyumvirishikiriza.
Nitwa Bigirimana Pacere nkaba ndi mu ntara ya Gitega.
Mwashobora kuduza ijwi gatoyi?
Yego, nayimvise icyumvira ubwa mbere nashaka guterera. Jewe nkuko uko ndabibona mu Burundi yenova yuko ata societe civile mu bisanzwe ihari.
Kubera?
Nayo ihari je mbona nijejwe gutera akajagari mu gihugu. Kuko uravye nka bino bihe bitiyemo izi manifestation ubwicanyi uriko buraba yego na nivyo bita ngo ama societe civile kuko niyo yatumye abanyagihugu ngo baje mu barabara niyo yatumye aba bantu ubona biriko barapfa bapfa kuko nibo babi nibo babatumiriye kubikorero byose. Ikindi naco mbona muri societe ico bita ngo societe civile biragoye kugitandukanya na opposition politique kuko ijambo uwo muri opposition avuze usanga atatandukanye n'iyo muri societe civile yavuze. Ukibaza none nimba uvuga cyo kimwe n'uwo muri opposition niwo uravuga ugashinga umugambwe na ukaja muri opposition. Ikindi nacyo kimaze kuboneka nuko ayo ma societe civile batayashinga mu ntumbero yo kugira ngo bateze imbere igihugu ariko bayashinga mu ntumbero zo kurondera inyungu cyane cyane novuga mu mafaranga bakura mu mfashanyo ziva mu makungu. Yanavugwa mbere ko nayo ma societe civile igituma ijoro n'umurango bamwe ariko baravuga nayo bavuga nabi igihugu agicafuza ari mu ntumbero yuko ari mu ntumbero yo kugira ngo baronke ifashanyo mu mahanga. Ibyo twese turamaze kubibona, ariko turabona nkabo ba Vitale bijoro n'umurango bavuga ibyo bishakiye bahungabanya umutekano bagaca bihungira hiyo mu mahanga.
Reka bishure, muravuze ko bahungabanya umutekano, nibazaho ko yogira icyavuze Vitale Nshimirimana. Reka banze yishure.
Ego jewe urumva uwo wonye mu kumwishura hariho ibintu ariko ndavuga by'ukwitiranya. Hariho ingorane nyinshi mu gihugu, izo ngorane ziva mu itunganywa nabi ry'igihugu, mu guhungabanya agateka kazi na muntu, mu kunyuruza amatungo ya leta, ubukene butagira ukuntu bungana mu gihugu. Ibyo byose nta muntu ashobora kuvuga yuko ari amashyirahamwe adahanira ibyiciro bya politiki abiteye. Mbega none abantu uko birirwa baratotezwa, birirwa barakubitwa, birirwa baracumitwa ibyuma, birirwa baraturirwa n'amaside hajya mu bibanza bitandukanye.